Kirundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Makoze gutega matwi biganiro vya Radio Nuni Culture kazi makuru twabateguriye zimwe mu ingo nkuru ziyagize. Abahora bakora udandazwa kwa magendo ku gitoro bagikuye mu gihugu kibanye cha Congo bakakigurisha muri komine Buganda intara ya Cibitoke ihanuro bibe n'ico gihugu basaba ko ugo rudandazwa gutunganywa neza kuko hari abavuga ko batarota baruheba mu gihe kibazo cike na gitoro kitaratorerwa umuti kandi bamwe muri bo bari batunzwe n'ugo rudandazwa nubwo hari ingorane bagira kugira bagishikane mu Burundi.
Emwe twebwe ntambara duciye ko nka jewe nayibonye kuva kuri ndataye nukuri kafe gapfuye ubutanyumvira ku mukongo mara nkagira nka mutakira tewana jewe ryarindi baraye bayinyaza binge nufsova ndayicikanye nzo idandaza ntapfuye nzoheba ninagenda kwiba bazofa
mu gihe integekanya gihe yirima yagatasi uno mwaka yari yerekanye ko imvura yoguye neza mu gice cy'ukumoso bamwe mu banyagihugu bo muri ico gice gushika ubu bafise ubwoba bwo gutegwa n'inzara biturutse ku ruzuba rumaze igihe gwaka mu cyo bitandukanye by'ico gice cy'ukumoso
ashira amazi nk'ukwezi kose itagwa ibigori kabisa birimo biruma gose n'ibiharagi amashugwe nyenje ko birazana amashugwe bimwe bimwe uko kimeze rero by'imvura kabisa n'iwacu ikibazo n'ikibazo
nayo bamwe mu bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 7 Bujumbura agenda aho riheruka gusanurwa mu gice cya zone Ruyaga muri komine Kanyoshi intara ya Bujumbura bavuga ko badashima ibikorwa byakozwe byo kurisanura inyuma yaho ribomokeye mu mwaka uheze bakagira amakenga y'ingene ryakozwe. Ano makuru agari mu mpinga bw'ivyuma na batuye habona Yesu sangwe ikaze
Radio Indundi Culture
nongeye kubaha ikaze muri ano makuru. Abanyagihugu bahora bakora urudandazwa rwa magendo ku gitoro ubu rwahagaritswe mu gice cya Nyamitanga muri komine Buganda intara ya Cibitoke barasaba ko urwo rudandazwa gutunganywa neza abarukora bagatanga ikori nk'ibindi bidandazwa kuko ku bwabo rukigoye guheba mu gihe ibitoro biguma bikenye mu gihugu. Abaganiriye n'uruganda rw'amakuru bavuga ko ivyo bitoro biva mu gihugu kibanye cha Congo bifata inzira ndende hakagira ndetse n'abahagirira amasanganya rutarahagarikwa arabemeza ko bari bahungukiye ibibatunga no nk'utubaze no lisindu w'Imana.
Urere bwa ntunda kigugwe na ruvunge bwose bwo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko nibwo bukuru bukuru bwari busanzwe bwegeranirizwa mu ibyo bitoro ubu byashingiwe isoka hitwa Sange aho muri Repubulika ya Intwaro Sange ya Kongo nyene imbere yo kujabutswa uruzi rusizi mu mabido bizanwe Burundi nkuko abanyagihugu twasanze ku cambu ca Nyamitanga babivuga. Iyo nzira ubu yahagaritswe n'abajeje umutekano ariko ntiyari yoroshe nkuko bisigurwa n'uyu muyabaga w'imyaka 16 ari mu bajabutse ibyo bitoro abanyeshi bitoke bita imizigo
ndayifashe ndoga nkagenda nkakujyanya abandi boga muri Tanganyika cyangwa muri piscine nshitse hakurya nkagura umuzigo nkawuzana aca bamereza ayo mafaranga yanjye nkaca nitahira no muhira bakaronka kakarusha
urakujabukanya ibido zinga
azitanu ndashobora kuzijana nkogira nkazigarukana.
Ubu hamwe n'abagenzi be bavuga ko bariko barisununura mu buryo bari babayemo aricyo gituma ababyeyi babo bamwe bemeza ko urudandazo rwa magendo rugoye guheba.
Emwe twebwe ntambara duciye ko nka jewe nayibonye kuva kuri ndataye nukuri kafe gapfuye ubutanyumvira ku mukongo mara nkagira nka mutakira tewana jewe ryarindi baraye bayinyaza binge nufsova ndayicikanye nzo idandaza ntapfuye sinzoheba kuko ninagenda kwiba bazofa.
Abanyici bitoka ahubwo basaba ko urwo rudandazwa gutunganywa neza abo rwari rutunze rutarahagarikwa bakanaruririkore biciye mu nzira izwi
niba birabere hako imiduga yohagarara abantu bagahagarara babicisha mu nzira nziza kuri the one birihwe mugabo igihugu ntigikene kuko turakenye turakenye gose
bashefu barakuye kuraba ibintu by'ibitwe kareka kubura giye kiba gihari n'ukuri igihugu usanga gitekanye.
Yamara rero leta y'u Burundi ntibone ibintu muri iyo nzira ahubwo umukuru w'igihugu kwa 31 Kigarama guheze abo hamwe n'abandi bakora urudandazwa rudaciye mu tegeko yabagabishije agira ati
umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ibyo ari byo byose kubera uburiganya yitwaje ibi nabiriya azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha
ibidimwe y'igitoro kiva muri ico gice c'intara ya Kivu yumanuko carangurwa ku 310 canke 320 mu mafaranga ya marundi cashobora gutanga inyungu igera ku 440 ya marundi ku mudandaza ya kigurisha ciye mu cambu ca Nyamitanga abakijabutsa nabo bagashobora guhembwa amafaranga 220 by'amarundi ku ibidimwe no kuvuga 1010 kuva aho muri Kongo gushika ku ruzi Rusizi hamwe n'10 kuva kuri ugo ruzi gushika ku ibarabara y'igihugu nimero 5 Bujumbura cibitoke mu bice bya Nyamitanga na Kagwema muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza abaguzi bafata nk'isoko y'ubutabazi
arakoze Noris Nduwimana kwera igihagarikwa rero igihugu rudandazo rwa magendo ku gitoro muri komine Mabayi y'intara nyene ya Cibitoke kujanuruza n'ibikogwa bitandukanye ubu bisa n'ivyahagaze kuri wa gatatu abanyagihugu bari bajumurariwe kubera kubura uko biyunguruza ndetse rero niduga ku biciro byo kuyunguruza abanyagihugu basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibitoro biboneke n'inkuru ya Kristalize Harerimana
Abanyagihugu baho muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoke bavuga ko babandanya kugira ingorane zitumwe n'ikena ry'igitoro rimaze igihe gibonekeza mu gihugu aho gutorega umuti mu gihe kiboneka ayi Mabayi mu nzira za magendo kibandanya kugurishwa ku mafaranga y'umurengera
ko tuyibona vema dusana baganda turicaye turagandagaje aho igitoro kigeze ku 35 iritoro n'inusu ni kuvuga ikibuni kimaje kija mu iritoro n'inusu ubu kiriko kiguri 35 bigaca bisaba mu buzima bwa minsi yose aho abenegihugu batiza kugendera ibihumbi 3-4 ubu ariko bagendera ibihumbi 10 ubu rero nako gatoro twagura ayo mafaranga ntitwomeye ukavaha kuyunguruza n'ingorane asha dusa n'abaganda nyene hano kwirigara ubu tuvugana kabisa twabuze icyo dukora abafundi turicaye abamotari turicaye
ubu abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko kubwabo basa n'abadatahura ibiriko biraba
gufungura n'ikibazo kuko umuntu mwirimizi ntiyova gukorera ibihumbi bitanu cyangwa bitatu ngo ari nk'ahantu yabaragendera ku 500 cyangwa 1000 ngo mubwire ngo 2 cyangwa 3 ngakwemerera urumva rero twese turajomarariwe by'ukuri tugasaba ko leta y'u Burundi yakwikubita gashi kugira ngo idufashe nimba icyo gitoro ntacyo bafise bareke abasanzwe baza kugisatira muri Kongo ko nibyinjiye se bisohoka ndabere ko banyagi igihugu kugira ngo abene igihugu boroheko twese cyo tubona ko menga ni ntambara yo mwibanga iri kiraba kuko abenegihugu bose bariko bararira nariko turajumarariye byabaye akangaratete twumiwe
abanyagihugu basaba leta ko yotora umuti w'ico kibazo cikena gigitoro kuko bamwe muri bo ubuzima bavuga ko ubu busa n'ubwahagaze
basaba leta vraiment ko yokora yo bwahambaye karebe ko n'igitoro cyo buraho ko mbona byahagaritse ubuzima bw'abantu benshi Bende cyane bidukora ko turi benshi.
Aho mu ntara ya Cibitoke imwe mu mastasiyo atanga igitoro iherutse ku Kironka ni stasiyo Quick Service Buganda hari kwa 11/0 uno mwaka nkuko tubikura ku rubuga X gwishira hamwe Sopebo rijeje gutanga igitoro mu Burundi.
Arakoze Kristalize Harerimana makuru avuga mu vya politiki runani rw'imigambwe ya politiki ya Burundi bwa bose mu ntara ya gutse ya Gitega ruratewe impungenge n'ico ruvuga ko ari hohoterwa ririko rirakoregwa abanywanyi bago bari ku ntonde zatanzwe mu mugwi w'igihugu wigenguje je gutegura amatora seni kuba zitoza mu ntamano zwa jambo za makomine Daniel Manirakiza aserukira urwo runani ahi Gitega anegura ko ibintu biruko mu gihe izo ntonde zatanzwe muri seni zategerezwa kuba zibitswe mu ibanga kuko ataragera kuzishigwa ku mugaragaro
abo twe twashize ku ntonde z'abitoza bamwe bamwe batanguye gutega ubwoba yuko bazogirirwa nabi mu gihe batavavanuye n'urunani Burundi bwa bose bamwe bamwe bagategekwa gutanga imihoho yuko bova ku izo ntonde abandi kwategeka guhindura umugambwe bakaja mu mugambwe uri ku butegetsi rero ivyo vyaradutangaje cyane kuko intonde zacu ntizigeze zafishwa intonde zacu ntizigeze zishikwa ku mugaragaro tugatangazwa rero n'ukuntu ibintu dutanze mu wigenguje rw'amatora bishobora kuja hanze kandi bitari kuwe n'amategeko bishobora gushigwa mu mitumba ugasanga ari umuntu azurutonde rwatanzwe kandi rutigeze rushigwa ku mugaragaro kuko intonde zacu n'ubuzira cyabitswe gushikaho tuzorenganurwa mu gihe rero zitaraja ku mugaragaro ntidutahura ukuntu muri Karusi komine yagutse yashombo cyane cyane aho tubibona ni muri zone Gikombe aho usanga bariko baragira iterabwoba abantuwanyi bacu bagiye ku ntonde aba rero bakaba bariko baraca kubiri nibwizwa shingiro n'amategeko yose y'u Burundi kuko ibwizwa shingiro n'amategeko n'igitegeko y'amatora birarikurira umurundi wese kuyitoza kandi akitoza mu mugambwe cyangwa urunani yipfuza wenyene
Daniel Manirakiza asurikira runani rw'imigambwe ya politike Burundi bwa bose mu ntara yagutse ya Gitega. Aya namakuru ya Radio Ndundi Culture.
Radio Ndundi Culture.
Amakumi atandukanye y'intara ya Rutana amazimi sarangwamwo ubusumbasumbane ku rugero rw'imvura iriko irahagwa muri kino gihe cirima ryagatasi hamwe hibonekeza imvura y'umurengera kandi naho ikabura nko muri komine Mpinga Kayove ahabarimye ubu bihebuye ku mwimbu mu gihe integekanya gihe yo muri rima ryagatasi yari yerekanye ko imvura yoguye neza muri ico gice c'intara ca Akumoso ino nkuru tubibaze Jotan iratuzi.
Ibice bisinzikajwe cyane n'uruzuba kurusha ibindi ni bice vyuma nk'ivyo muri komine Mpinga Kayove nk'uko abanyagihugu bahaba babitwiganiye.
Nk'imitumba isinzikaye cyane gusumba iyindi kubera huma cyane ni mutumba wa Yumbu, Narasa, na Mugondo, na Rutoke, na Ngara, na Gasozi, na Ntonzi.
Inyuma rero y'ukwezi imvura itagwa handi itagwa neza uyu munsi imirimo irikiruma
ine wacu imvura kabisa ntigwa ashira amaze nk'ukwezi kose itagwa ibigori kabisa birimo biruma gose nibiharagi amashugwe nyenje ko birazana amashugwe bimwemwe uko kimeze rero by'imvura kabisa ni wacu ikibazo ni kibazo
ha muri zone Kinzanza abajeje intwaro nabo nyene bemeza ko imirima y'ibigori irikiruma ariko ko imvura yogwa nk'ubu byoshora guhembuka nk'uko hari n'imvura yari yaguye mu bice bimwe bimwe bya komine Mpinga Kayove mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ushira uyu wa mbere ako kavura kaza karagwa ari kabari mijira kuburyo ataco gafasha cyane imirima nk'uko abanyagihugu baho babisigura ubu rero umwiheburo ukabari wose mu gihe mu kwezi kwa 12 guheza imvura nyinshi yari yanononye imirima y'ibigori ibijumbu ibiharage imiceri amateke n'ibindi ku mitumba 5 ya zone Mugongo na Kiguhu zo muri iyo komine integekanya gihe yo muri aka gatasa ariko yo yerekana ko imvura izogwa neza no mu gice c'intara kama ya Kumoso intara za Rutana n'igice ca Makamba ziherereyemo
twandanya na makuru nyina yajanye n'ingaruka zitewe n'ihindagurika ry'ibihe abamwe manyagihugu baba ahegeri babaragihugu inimero 7 mu gice ca zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura aherutse kubomoka mu ntango za gatasi ku mwaka wa 2024 banegura uko ico gice kiriko kirasanugwa abanyagihugu bavuga ko imifurege yaciwe idashemeye kuko ishobora gutuma amazi y'imvura agumana umurindi munini bagasaba inzego zibijejwe gusuzuma uko ivyo bikogwa vyaranguwe kugira igibarabara n'imihana iri hefo yayo ntibisubire guhura n'ibibazo Odilon Nkejimana yakubitiye adutegura inkuru ikurikira
Inyuma yaho agihara korokera imisozi muri iryo barabara ry'igihugu nimero 7 mu bice bimwe bimwe bya zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura mu ntango z'agatasi ku mwaka heze w'2024 hari amashyira hamwe ya leta yahavuye atangura kuri sanura naho ibyo bikorwa byakigwa neza n'abahegereye ntibahesha mu kunegura ukuntu hatari ko harakingirwa habomoka hose
hatuma iri barabara hatera ingorane sikanarizasho haruguru ego kirumvikana kuba hakoze mugabo badakoze hefu nta nakimwe bakoze ahubwo hagi barabara bari cyaye mu manga kuko igihe hefu hadakoze ngo harengane kanalizasyo hefu no haruguru ngo amazi ateme neza nibaza ko ntaco babakoze ejo nubundi tuzosubira mu icyo hombi gibarabara iri barabara uko bimeze ntaboza kuvuga ngo numuharu
abanyagihugu baho mu Ruyaga bafise amakenga ko hamwe ataco hindurwa muri ivyo bikorwa byo kurisanura yabi barabara canke imihana yo kumutumba Kabumba hefu y'iryo barabara bishobora kwasigara
ubwo bakuko ndashobora kwibaza ati none nk'iri barabara nk'igihe rizopfa irindi bazorikura hari efo harahora y'ibarabara ari amabarabara yarafuye none hasigaye none wumva iki
bize basizeyo iyo yizibiwe imvuvu kibandanya igenda ibarabara ryose ibarabara igacetangwa gusidagurika
bose basaba leta kwakanurira kugira ibibomoka biri ku misozi hanamiye iryo barabara ntivyihinkumbi
bakwiye kurondera abahinga bagomba gukora iri barabara babyize neza bakavuga ati aha kuhakora duhera ruguru dushikani y'amazi atahira tuvuge nk'aha y'amazi bari bekwe kuyaha umurongo gushika hariya hasi bagakanaliza gushikari ya hagati mu bigazi hategereye ibarabara mugabakiraha ku nkombe musi nkombe y'ibarabara akubita hajya ibarabara riranyika iyi ni kanalizasyo ijya ni yindi none mbwira kanalizasyo zibiri zima kubita ku musozi ibi bizofasha ikabanyagihugu ejo amahera bakoresheza aha nuko abagiye kurusa ejo hazosubira kuza yandi atanu mwanyu heze
twakuye kuri telefone umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe iby'amabarabara Constante Bigirimana kuri uyu wa mbere ariko nitwashoboye kumuronga subwa mbere iryo barabara ry'igihugu ni 70 irihuye n'ikibazo nk'ico kuva ryubakwa mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 mu ntango y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1990 rikaba ryaranimuweho ryaca ku mutumba Kabumba riseruka kuri paruwase ya Katolika ya Buhonga ricanwa hagaburi mitumba ya Gikangaga Mboza na Mugwa ku ruhande rwa haruguru hamwe na Kabumba ku ruhande rwo hepfo aho ni muri zone ya gakomine Kanyoshi ntara ya Bujumbura
arakoze Odino Nkejimana bushikira nganji bujejwe abakozi nakazi buranegura ko hari abakozi ba leta bacegwa akubuzi izimushikira nganji Venice Muyabagabura mutswe abishikije kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Makamba nyuma y'urugendo yagize akorera ubuzi butandukanye muri iyo ntara tumukurikire
urundi ufise mbona kazoza kandi nziza ikomeye yuko twoshikira igihugu cifashe mu 2024 yego giteye imbere mu 2026 ivyo rero ndoje kugushika ko abakozi batari ku kivi ico gituma rero duhimiriza abakozi bose kugira baje ku kivi umwe wese mu gisata ajejwe azinduke ko amasaha bitekanya amategeko bitekanya saa moya n'inusu bashitse ku kazi hanyuma na ntaryo akore umwe wese yerekeza kuri iyo mbona kazozi rero nta makamba twasanze hakira gahaze mu bisata bimwe bimwe ntibatonda ku masaha n'abatonze hari byo batuzuza mu bitabo byerekana ko batonze ugasanga ntibashira ku masaha baziye ko ugasanga ntibuzuza ibyo bitabo kandi n'amasaha batahira ko ntaboneka rero aho bidakogwa bikogwe ku rugero rwiza ni kuvuga umukozi wese yandike saha atanguye ko akazi hanyuma umukoresha amuhakazi wanashaka ntibikenewe ko umukoresha aguma ahakazi umukozi nawe ariko kazi arabona ibikenewe
Venice Muyabagara n'umushikira nganji ajejwe abakozi nakazi ari nta makuru acha cyagarukira mwakoze mwese mwateze amatwi navuje mu buhinga bw'ivyuma na matwi habana Yesu mugira ibihe byiza murakoze
Egid Nahayo.